Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli, turayahera ku matora muri Libya. Sentare muri Libya ejo ku munsi wa kane yaremeje ko Saif al-Islam Gaddafi, umuhungu wa Muammar Gaddafi, ashikwa ku rutonde rw'abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri uku kwezi. Komisiyo y'amatora yari yasubije inyuma kandidatire yiwe yitwaza amategeko agenga amatora kumira umukandida yaciriwe urubanza ku byaha kanaka. Saif al-Islam yaciye yitura sentare yo mu gisagara cya Seba mu manuko bw'ico gihugu. Khaled al-Zaidi, umushingwamanza amuburanira, yavuze ko kwemera kandidatire yiwe ari intsinzi ku butungane kandi biboneka ko ari ubugombe bw'abanyagihugu. Saif al-Islam asanzwe afise umutahe wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku byaha yagirizwa byo mu ntambara. Yari mu mugwi w'abakandida 25 dosiye zabo zanswe na komisiyo y'amatora mu ndwi iheze. Muri Afrika kandi abanyagihugu muri Gambia baratora umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa gatandatu. Ni itora rya mbere ritunganijwe muri icyo gihugu cyo mu burengero bwa Afrika ribaye kuva wahoze akirongoye Yahya Jammeh ahungiye mu mahanga. Inyuma yaho Perezida Adama Barrow amutsindiye mu matora, Yahya Jammeh byabaye ngombwa ko ahungira muri Guinea Equatorial mu 2017 aho yiyotsa ku byaha n'amabi yakoreye abanyagihugu. Perezida Adama Barrow w'imyaka 56 ariko yitoreza ikiringo kigira kabiri, avuga ko iki ari igipimo cyo kuraba uko yizewe n'abanyagihugu biwe mu kubashikana ku iterambere. Ahiganwa n'abandi batanu barimwo inzobere muri politike Usainu Darboe w'imyaka 73 abonwa nk'ufise amahigwe mu bakandida batavuga rumwe na leta. Hategekanijwe igice kimwe cy'amatora kandi bizoyavamwo bizoca bitangazwa ku munsi w'Imana. Hanze y'umugabane wa Afrika, umushikiranganji wa mbere wa Israeli Naftali Bennett yasabye ejo ku munsi wa kane ku biganiro bya nikleyeri Amerika n'ibindi bihugu rutura byasubiyemo na Irani ivyene muri Otirishiya bihagarara. Yavuze ko Irani atakindi irimwo atari kubesha amakungu. Mu kiganiro yagiranye n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken, umushikiranganji Bennett yamusabye gufata ingingo zikomeye kuri Irani. Uyu mutegetsi wa Israeli yashikirije aya makenga inyuma ya raporo nshasha y'abahinga ba ONU bakurikirana iyubahirizwa ry'ayo masezerano. Abo bahinga berekanye ko Irani yatanguye kuyungurura ubumara bwa Iranium gushika ku rugero rwa 20%. Mu magara y'abantu, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ejo ku munsi wa kane yarashizeho itegeko ry'uko ingenzi mvamakungu zibwirizwa gupimwa umugera wa corona imbere yo kwinjira muri Amerika. Yarashizeho kandi umurongo w'ingene iki kiza kigiye kugwanywa muri Amerika mu mezi y'imbeho ari imbere. Ingenzi mvamakungu zizosabwa ko ziba zifise ibipimo by'uko batanduye COVID-19 hasigaye umunsi umwe imbere yo kwinjira muri Leta Zunze za Amerika. Ubwa mbere basabwa iminsi 3. Iri tegeko rizoraba abanyamerika ndetse n'abanyamahanga. Perezida Biden yarongereje kandi kiringo gitegeka kwambara udufukamunwa mu miduga yunguruza abantu benshi no mu bibuga by'indege kuva mu kwezi kwa mbere itariki ya 18 gushika kwa gatatu itariki ya 18 nyene mwaka uza. Ni mu gihe abantu 8 banduye ubwoko bwa corona bitwa Omicron bamaze gutorwa aha muri Leta Zunze za Amerika gushika ejo ku munsi wa kane. Ariko Biden yabwiye abategetsi bo mu gisata cy'amagara y'abantu ko umugambi wiwe atari wo gusubiza Amerika inyuma hahitiye.
Aloyce Bigirimana, urakoze ku makuru uheje kudushikiriza. Mu Burundi ubuyobozi burahumuriza abanyagihugu bo mu karere ka Nyempundu muri zone ya Nyamakarabo maze imyaka ibiri barateshejwe izabo n'imyuzure y'imvura.
Icyo kibazo turakizi ko bajya bene gihugu kandi kiraturagishinga ukijyanye n'inzara bafise turabizi cyane. Ubandanya dusaba abagira neza kugira turabe yuko mu by'ukuri boroso byo bafungura.
Uyo ni Julien Ndayihaya musitani wa komine Mugina mu ntara ya Cibitoke. Mu Burundi kandi abigisha babakutsa kivi bagera ku majanane bo mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu bishuza leta ibirarane byo kuva mu mwaka w'2016. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu batanu bari mu modoka yari ijyanye ibifungurwa by'abavanywe mu byabo n'intambara zigeramiye akarere ka Bibogobogo kari muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yo mu bumanuko bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu batanu bari mu modoka yari ijyanye ibifungurwa by'abavanywe mu byabo n'intambara zigeramiye akarere ka Bibogobogo kari muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yo mu bumanuko barishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvire.
Umuyobozi w'ingabo za leta ya Kongo zikorera mu mujyi wa Baraka uri mu birometero 90 n'umujyi wa Uvira, Colonel David Yipanga avuga yuko imodoka yari mu bwoko bwa fuso yari ivuye mu mujyi wa Baraka itwaye ibifungurwa by'abantu bateshejwe ibyabo n'intambara zibasiye Bibogobogo. Yageze ku musozi wa Mongemonga abantu bitwaje imbunda bica abantu bane bari bayirimo ndetse n'umotari umwe wari uvuye mu Bibogobogo. Muri abo bantu bane biciwe muri iyo modokari ntabwo ari abo mu miryango y'ubutabazi, ahubwo ni abantu basanzwe bari batwaye iyo nkunga. Colonel David Ipanga uyobora regime ya FARDC 2022 ahamya yuko usibye kuba hari abantu batanu bishwe n'imodokari barimo yatwitswe n'ibifungurwa nabyo birasahugwa, ibindi nabyo biratwikwa ndetse na za moto zitatu. Uku gutwikwa kw'iyi modokari yari itwaye inkunga y'ibifungurwa byatanzwe na diaspora y'abanyamurenge batuye hirya no hino ku isi biteye impungenge abateshejwe ibyabo bari Bibogobogo. David Ngirumukiza ni umuyobozi w'abateshejwe ibyabo bari Bibogobogo.
Urabizi kuko twagiye mu bibazo by'intambara, kuko intambara itangiye kugeza uno munsi nta asistance n'imwe imaritere twigeze tubona. Twari turaho tufuye tumeze ukuntu abana bacu batugobotsa duhaye icyo duhembuza nk'abana. Abantu umuntu adashobora kuvuga izina babishyiramo abasore bahita ngo ni bazalendo, baravuga ngo ntihagire ikintu kizasambukira mu Bibogobogo. Icyo kintu kiratugira dutangaza none aho bigeze kuri none bageze aho gutwika imodoka yaheza n'izo zo kurya kirimo abantu batanu. Ubwo noneho kubisha ni ukuvuga ngo ntihagire ikindi kintu kizasohoka kuzamuka mu Bibogobogo. Aho dutangazwa n'ibyo nawe tuzi kuko turi abakongomani kimwe n'abandi bose.
Iyi modokari yari itwaye ibiribwa itwitswe mu gihejo. Abagore n'abana bagizwe n'abanyamurenge biriwe mu myigaragambyo kuri Monisco ikorera Bibogobogo bayisaba yuko yakangurira amashyirahamwe y'abagira neza kubagoboka bitewe n'uko bugarijwe n'inzara.
Ndabufasha na bumwe turabona bwaboneje hato na bumwe mwebwe ubungubu hari impunzi amamenaje arenga 700 amamenaje arenga 700 ari muri kano karere. Urumva nta asistanse n'imwe, izo ni ingo 700 zidafite asistanse n'imwe. Nta muntu uba uja mu murima, twese turaha ahantu turi mu mihana itatu. Mama twari dutuye mu mihana irenga 30.
Mu kwezi kwa cumi nibwo akarere ka Bibogobogo kibasiwe n'ibitero by'abagwanyi babo mayimayi byahitanye abantu barenga 200 bitwika imyana irenga 18 ndetse bituma n'abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga ako karere nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bwa lokalite ya Bibogobogo. Tubibutse yuko kuva mu mwaka 2017 uturere twa Fizi, Uvira na Mwenga twibasiwe n'intambara z'urudaca z'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani y'abanyamahanga yica abaturage ikabambura ibyabo ndetse ikanabashimuta. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu.
Urakoze Vedaste.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisi. yisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abanyagihugu bo mu karere ka Nyembundu muri zone ya Nyamakarabo muri komine Mugina mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu bamaze imyaka ibiri baravanywe mu zabo n'imyuzure y'imvura ya bomo ya mazu itwara n'imirima basaba gufashwa. Mumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya Eloje wirika neza niyo nkuru dufiti.
Kwebwe amazi bwo badufise inzu kubera zibomoka cyane. Umuntu bigezeho n'inzu yo yihunga karara hanze ahubwo umuntu akaburisha kingi yorarama.
Uno mukenyezi Josine ntanye bagira mu site ya Gisheke ni muri zone Nyamakarabo muri komine Mugina intara y'Ibitoke mu buraruko bushuburengero bw'u Burundi. Wone bagenze bahaje inyuma yo kurizabo nababo mu myuzura y'imvura yahitanishije amazu n'imirima mu ijoro ryo kwa kane rishirwa gatanu ukwa 12/2019. Yemeza ko basana baba mu misaka kandi kuyimvura iguye mu ijoro bararabahagaze kubera gutinya kuto tururi tubarwa ko
ahatu habaye nabi cyane. Baduhaye ibiti turisombeshereza, baduha imisumani, baduha mabati turiyubakishiriza, abatari bafise amikoro byarabananiye. Kwebwe amazi bwo badufise inzu kubera zibomoka cyane. Umuntu bigezeho n'inzu yo yihunga karara hanze ahubwo umuntu akaburisha ikingi yorarama.
Claudine Muhimpundu n'undi muvyeyi yahungiye muri iyo site nyene wavuga ko busa n'ubwafutse umuntu wana hatabwanwa afise.
Anje gwanje yarakorotse rekane n'umubanyi na nyene yarakorotse byakorotse cyo bundi mu mvura ari nyinshi y'umuyaga mwinshi mbere no kuguruka ziraguruka. Turahabaye nabi cyane kuko ubukene bw'inzara n'amazi n'amari no kubura amashuri byose biratugerameye. Abana bariga kure ariko bamwe bikabananira kubera ari bato bato nk'abiga mu wa mbere ucisanga kenshi baryamye mu nzira n'inzara yabarembeje.
Zirasinzi kuri iyo we yemeza ko na bimwe mu bikoresho by'ukubaka bafashishijwe bidakwije ibisabwa bigatera ingaruka mbi.
Bamwe twari kose turubaka ama tumaze kubaka baradisima turatera ariko ubu turafise ingorane zidasanzwe ivanye no kubera ko ibikoresho badushikirije bimwe twasanga ari pirate nk'ijyanye n'amashanga baduhaye n'imigozi tukimara kubitera ku isima byaragoye cyane.
Yongera ko n'inzara yabaye inzara giza izuri inzara
twara kubiswe bidasanzwe n'inzara kubera ko nta kintu twikora ko cyo twari dufise twikora ko cyaratwawe urubura rwaraguye jo bundi kabisa urabikubita bidasanzwe kugeza ubu rero turashonje kandi tumerewe nabi.
Celestin Seramba na baraje gushinga n'ibintu nyamukuru bibiri amashuri y'abana n'ivuriro
hari habana dufise biga bwo isahane bakiro nkano biga bitewe nuko vuga amashuri abiri bose baruga bashira kwigufuri amashuri n'ukuvuga ahanyamakarabo tugiye kwandikisha abana hari rusanga bigoye cyasanga umuntu amahera bakotsa kibigo cyasanga kwa samahera y'umukotsa kivi nawo kagwa kamera mukotsa kivi no ahago n'icyo mugabura mwije wakibuze uco bita muvuga tumwana nagome ngaha muhira gusa nko bari babitwemere bari atubiye ko bazoduha amashuri ngaha bakaduha n'ivuriro byose bakadufasha mu nifuza rero twatunga amazamaye babo muhira
tuma misago waramaze kubona mu kibano n'abataye baromoka kubera kubura uko bagira
uya umuntu wari wese ngaha bamwe barataye ngo bagiye bari guseka mu mihana muzarukana n'ahandi aho bahora baseka bakaronka bari nabo barataye ngo bagiye guca udufaranga bwavuze baronka kunye abantu babayeho nabi abana kuryama ubu gukubita ahatu habayeho nabi nta dutara dufise kandi butucu bakabavwa bati nimunyarutse tubahe mirasire nimunyarutse tubahe ibyo muryama ko amamatera arahari byose biratunganije tubayeho nabi nta karago ntaki.
Izi mpungenge z'abari mu site ya Gisheke ziremezwa na musitanteri wa komine Mugina Julienne Ndayihaya yabwijwe ijwi rya Amerika ko mu minsi ya vuba bimwe mu bibazo bizoba byatorewe umuti.
Ego cyane icyo kibazo turakizi kwa bajya bene gihugu kandi kiraturajishinga ukijanye n'inzara abafise turabizi cyane tubandanya dusaba bagira neza kugira turabe yuko mu byukuri boroso byo bafungura bitwicaye tubandanya tudodora ahashoboka hose turagirayo. Ikijyanye n'amazi nabyo nyene dukomeza turiko turadodora kubagira neza turabise byitsikiro yuko bishobora kuzokunda n'amashuri twaramaze kubishikana ku bijyanye n'amashuri n'ivuriro kuko bishobora kugenda neza kuko abaramutse babarosa kujya buraro barabonye uko bikwiriye yuko n'amavuriro n'amashure yoba hari hajya nyine mu gisite ubu tuvugana turizera yuko nabyo nyine bizahava bigenda neza kuko baradusabye devise cyane n'amashure n'ivuriro
reka n'amazi aduka yemeza ko azosanurwa vuba
mugiye n'amazi ariko arabomoka nayo bitewe n'imvura n'ukuri turabaremesha abagira neza bakoze bijya n'ubu icyo tubaze barakizi ayo mazu ariko arabomagura uko biba kose turabaha raporo turizeye yuko bashobora kuzohava bafata ikindi kintu bakora kugira bene igihugu abandanye bakengikwa
abanyagihugu bari mu site ya Gisheke barokotse imvura iri mu muyaga w'inkubi nyinshi yahitanye abantu 27 abarenga 10 baburi gwirengero isuri yayo ihitanisha imirima n'amazu nk'uko cyegeranyo cy'ubushiganganje bujeje intware yo hagati kivyerekana iyo mvura y'igihuhusi yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya 4 ishiri ya 5 ukwa 12 2019 mu karere ka Nyempundu muri komine Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi ku mijyango y'igihumbi yateshejwe izayo itarenga 127 niyo yonyene imaze kubakirwa uburaro nabwo nyene budashemeye eroje buri ka neza ijwi rya Amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tukiri mu Burundi abigisha babakusa kivi bagera ku 400 bo mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu bishuza leta ibirarane byo kuva mu mwaka w'2016 ni inkuru ijwi rya Amerika yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mushikizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
abo bigisha babakusa kivi bavuga ko baheraniwe ibirarane by'imyaka 6 baba ba 400 nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakora mu biro by'inyigisho muri iyo ntara ya Muyinga abivuga bavuga ko baheraniwe agahembo kabo kuva mu mwaka 2015 uno mwigisha wo muri iyo ntara y'uburengero yabwiye bakunzi b'ijwi rya Amerika ko yishuza amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 2
amafaranga ya 2015 ko arayaronse yabakutsa kivi mugabo kuva ico gihe gushika uyu munsi nta gahimbaza musi kumukutsa kivi kigeze gasubira kuboneka nkubundishuza miliyoni 2
kubera kubaho mu miryango kandi atayandi mikoro bafise abigisha babwiye bakunze kwijwi ya Amerika ko nabo abo baheraniye batakibatorana agatiro bagasaba leta kubaronsa gahembo k'iyo myaka 6 bamaze kugira bikunde babandanye gufasha abanyeshuri mu Burundi bw'ejo banonokewe
dusaba yuko leta tusanzwe ivyemera ubushikanganje bw'indero bukaba bwemera yuko abakutsa kivi bahari butanga ako gashiruka bute ndere bahereye ico gihe cyose batarakaronka
amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakuye mu yandikiro ry'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga avuga ko intonde zabo bigisha babakutsa kivi zarungitswe araheze igihe mu bushikiranganje bw'indero bushikiranganje bw'indero uremera ko iruhande yabo bigisha bakutsa kivi canke abakorera bushake bo mu ntara ya Muyinga hari nabandi bo muzindi ntara z'igihugu batararonswa amafaranga bakoreye bivugwa n'umuyobozi mukuru ajejwe ubutunzi muri ubwo bushikiranganje
ikibazo rero uko cagenze nuko muri iyo myaka abibozi b'indero mu ntara bararondera abigisha bakutsa kivi uko bakenewe hanyuma hacaba ikibazo yuko mu bushikiranganje natwe dusanzwe dufise uburyo dusaba muri leta kugufasha abo bigisha bakutsa kivi kukubahemba byabaye ukeye mu iyo myaka novuga yuko mu majambo make abayobozi b'indero mu ntara bararondera abo bigisha badafatiye kuburyo leta yaduhaye bica bihera ngaho bica bigenda birakwirikirana no ku myaka ikurikira ico kibazo n'ikiri mu Muyinga gusa kiri no mu zintara bigushika mu myaka 2017-2018 rero ico twaca tuza turakora nuko ubwo buryo twaronka twaza turaburiha uko buza buraboneka
Steve Niyongabo yemeza ko leta y'u Burundi yatekanije mu mafaranga iri kwirakoresha muri uno mwaka uburyo bwo guhemba abo bigisha bakutsa kivi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko igikorwa cyo kubaronsa amafaranga bakoreye muri iyo myaka iheze kiza cyaratanguye agahumuriza abo bakutsa kivi bo mu ntara ya Muyinga
rero tukaba twari twateguye ukundi ushaka gukura mu nzira icyo kibazo mu mwaka w'ibihumbi 2021 narimwe ushira ibihumbi 2022 ubu twarasabye mu buyobozi bw'imendero mu ntara mu gihugu cyose yuko baturungikira amazina y'abigisha baheraniwe na leta tubasaba n'ama nimero de compte twanashimye mbere yo kurindira yuko babizanira rimwe bose ubu hari nabo tuzatumaze gutangura kuriha nivyama faranga la shua kuwa tala chika kulikone mwangi inhara ya Bujumbura chaje wikuye tuwarabalishe inhara ya Changuzo tuwarabalishe nuvwa yuko unungaka tuwarateka nije uyo bukuriha au vigisha wakuta kivigose kuwa mwaka wiyo mbina shuna gata tuwatarariwa
ama kura vamo virovijibu ya wazibgindere munhara ya Muyinga avuka kuyo nhara ikene ya vigisha nyezina ama jana na majana kugiri onhara ive muvyo ukoresha wakuta kivi bamabate ibibazo bakeni abigisha nyezi na barenga amajana 9 mu mashuri shingiro na inyuma y'ishuri shingiro nkuko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakuye mu biro bijejwe indero mu ntara ya Muyinga arangiza bivuga.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Amashyirahamwe 12 adakurikirana inyungu za politike mu Rwanda bandanya kugaragaza ko ikibazo cyo gukoresha no gucunga amatongo ashingurwamwo abantu bitavye Imana kiraje shinga batari bake mu gihugu. Ayo mashyirahamwe asaba leta kugira ico akora kuri ico kibazo. Eric Bagire ubusa araduha inkuru y'Idonido.
Ibisobanuro by'abakozi ubushakashatsi ku bibazo by'amarimbi rusange mu Rwanda birumvikanisha ko kubonaho gushyingura hirya no hino mu gihugu bikiri ihurizo rikomeye. Abakozi ubushakashatsi kuri iki kibazo cy'imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange bakavuga ko kubera ubuke bw'amarimbi abaturage bagikora ingendo bajya gushakaho gushyingura abavandimwe babo baba bitabye Imana, abandi bagahitamo gushyingura mu ngo kandi bitemewe. Hanze y'ibyo nahabonetse amarimbi, abakozi icyegeranyo kuri iyi ngingo bakavuga ko n'ibiciro byo kugura imva yo gushyinguramo bigihanitse cyane. Bwana Eric Mahoro, umuyobozi wungirije w'umwe mu miryango itegamiye kuri leta Never Again Rwanda ikora ubuvugizi kuri iki kibazo, arasobanura uko basanze ibiciro bihagaze mu bice bitandukanye by'igihugu.
Birakwiriye kugira ngo umuntu uwo ari we wese witabye Imana, yaba ari umukire cyangwa umukene, abone aho ashyingura. Ariko ukurikije services zijyana no gushyingura, hari aho bihenze cyane ku buryo abantu bakenye cyane badashobora kubona ubwo bushobozi. Aho twabonye ko ibiciro bishobora guhinduka hagati y'ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'ibihumbi 300.
Abaturage bagaragaza iby'iki kibazo cy'amarimbi nabo bakomeza kumvikanisha ko iki kibahangayikishije kubera kubura aho bahamba babo bitewe n'ubutaka buke.
Dushobora kuba mfite akabanza ariko nta hantu mfite ho kugira ngo nte no gushingura, bityo rero byansaba gushakisha mugenzi wanjye ufite umurima akangiza wo gushingura.
Ndumva nta hantu none umuturage agira kuko yashingura nk'umurima wanjye nawe. Iyo ninze bisaba kujya gushaka umurima ku ruhande.
Ni ku nshuro ya 11 ibiganiro nyungurana bitekerezo nk'ibi bibayeho. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ikavuga ko ku kijyanye n'ibiciro bihanitse ku marimbi rusange izegera inzego z'ibanze bigasubirwamo. Madame Monique Husi ni umuyobozi ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage.
Inzego z'ibanze, ubuyobozi bw'akarere nka Minaroke, turongera gusubira muri ibyo bijyanye n'ibiciro ahagiye hagaragazwa ibyo bibazo kugira ngo ijisho ry'ubuyobozi rikomeze kureberera abaturage aho ibyo biciro biri bihanitse, turebere hamwe na rwiyemezamirimo turiho ubushobozi bw'abaturage tugene biciro bigendanye n'ubushobozi bw'abaturage bo muri ako gace.
Itegeko rigena imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange ryo mu mwaka w'2013 riteganya ko byibura muri buri kagari ahagombye kuba hagaragara irimbi kuko gushyingura mu ngo bitemewe. Ibihabanye n'ibyo haraho bikigaragara ko hari n'imirenge myinshi itagira irimbi na rimwe. Nko mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, umuryango Never Again Rwanda wakoze icyegeranyo kuri iki kibazo uvuga ko hagaragara utugari 69 dukoresha irimbi rimwe rukumbi. Pax Press umuryango w'abanyamakuru baharandira amahoro mu Rwanda ari nawo wafashe ya mbere mu gukangura abafatanya bikorwa by'iki kibazo ukavuga ko kirushaho gukaza umurego. Ahanini abakoze ubushakashatsi bakavuga ko intandaro ari ubwiyongere bw'abaturarwanda umunsi ku wundi, nyamara ubutaka butiyongera. Igifatwa nk'icyagombye kuba umuturambye no gushyira mu bikorwa itegeko ryemerera abapfushije gutwika imirambo, itegeko ryatoye mu mwaka w'2015. Icyakora bishingiye ku muco ntirivugwaho rumwe n'abaturage,
ariko kugira ngo bazane no korana n'abavuga ngo bakwiye umurambo mwicarane, urumva ko ari ibintu umva agiye ntashyigikira kuko byaba ari ibintu biteye agahinda kenshi, ugeze kuba uri umuntu ugize kumutwika bamurora
yanashyigikiye akora ibyanjye asabana nko mu gihugu abaturage turimo turiyongera ariko ubutaka ntibwiyongere.
Leta y'u Rwanda yemera ko nubwo itegeko ryo gutwika imirambo ryatobora ikiri mu mpapuro gusa, hagikenewe ubukangurambaga bureba inzego zitandukanye. Madamu Husi Nanone:
ntitwumve ko ari ugutwika gusa, ahubwo muri ubwo bukangurambaga tuzanagaragaza uburyo bikorwa kugira ngo buri wese abyumve kandi yumve ko nta gikomeye kirimo atari ugushinyagurira umurambo cyangwa se umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe, ahubwo ari uburyo bwiza bukorwa no mu bindi bihugu kandi ari n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubutaka igihugu cyacu gifite butazigera bwiyongera, ahubwo tugomba kubukoresha uko buri.
Kubakoze ubushakashatsi ku bibazo bikigaragara mu marimbi rusange bakavuga ko nk'uko turere dukora igenamigambi ku zindi gahunda z'iterambere, twagombye no gukora igenamigambi rihamye rikemura ibibazo by'amarimbi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko byibura mu 2023 leta izabigeze ku rugero rwiza rukemura iki kibazo. Ni mu gihe umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press mu biganiro byawo nawe ukomeza gushimangira kutazahwema kugitungira agatoki ababishinzwe. Mu gihugu hose harabarurwa marimba asaga 1400, mu mirenge 114 igize igihugu, imirenge 91 nta rimbi na rimwe rigaragaramo. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255394. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi, naha amakuru twari tubafitiye muri aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahigwe. Mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo
bakozi bakarorero batanga makuru